Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kabiri itariki 12 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Mugabo twarushe twarambiwe twararushe dukeneye kugira turuhuke mu mutwe kandi tuba mu gihugu cy'amahoro.
Uyu ni umwe mu bapfasoni bariko bagira imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cya Perezida Pierre Nkurunziza. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Jeni mu Kankusi. Mwaramutse neza Jeni, umwanya ni uwawe, utubwire amakuru waduteguriye.
Baramutse Frederic, mwaramutse neza namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru tuyahere mu Burundi, Ububiligi bwahagaritse imfashanyo ya miliyoni 2 z'amafaranga y'amanyaburayi bita euro ku gihugu cy'u Burundi. Ayo mafaranga yari yateganijwe gufasha mu matora. Ibihugu bihuriye mu muryango umwe bw'Uburayi bimenyesha ko bidashobora gukomeza gushyikira amatora mu Burundi kandi hakiri icyuka kibi. Ubuholandi bwahagaritse imfashanyo ku gipolisi bushingiye ku cyegeranyo cya ONU cyerekana ko abantu 11 bamaze kwicirwa n'abapolisi mu myigaragambyo. Uwo muryango umwe bw'Uburayi hamwe n'intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi basabye Leta y'u Burundi kwigiza inyuma amatora. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza we havuga ko umutekano wifashe neza ejo kuwa mbere yatangiye kwiyamamariza amatora muri komine Gashoho mu ntara ya Muyinga. Sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry harimo kwerekeza mu Burusiya aho azagirana ibiganiro na Perezida Vladimir Putin n'abandi bategetse mu rwego rwo hejuru mu ruzinduko rwe rwa mbere kuva umubano w'ibihugu byombi ujemo agatotsi biturutse ku bitumvikanwaho ku gihugu cya Ukraine na Syria. Departement ya Leta ivuga ko Bwana Putin, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burusiya Sergei Lavrov na Kerry kuri uyu wa kabiri bari buganire ku bibazo bitandukanye bireba ibihugu byombi n'ibireba akarere nka bimwe mu birimo gukorwa kugira ngo uburyo Amerika ibone ibintu burusheho kumvikana. Umuvugizi wa Departement ya Leta muri Amerika Marie Harf yavuze ko ibiganiro bizibanda ku mishyikirano ku bya nikleyeri ikomeje gukorwa hagati ya Iran n'ibihugu bitandatu birimo gushakisha uburyo amasezerano yagerwaho kuri programu nikleyeri ya Tehran. Cyakora kugeza ejo kuwa mbere nijoro ubuyobozi bw'i Kremlin bwari butari bwemeza niba Bwana Putin azajya muri ibyo biganiro. Abategetsi bashinzwe umutekano b'Amerika n'abashinzwe ingufu za nikleyeri banyuriyemo muri make abadepite ibyerekeye kongera imyaka 30 y'ubufatanye mu byerekeye ububasha bwa nikleyeri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Iyo nama yabaye mu muhezo hinahi Washington yatumijwe mu gihe Kongere itangiye gusuzuma niba yavugura amasezerano amaze imyaka 30 agomba kurangiza igihe cyayo mu mpera z'uyu mwaka. Ayo masezerano mashya hashobora gutuma Ubushinwa bufite ububasha burusha ibindi bihugu mu byerekeye isoko kubona aho bigura ibyerekeranye na nukleyeri, bugura reakteri zakozwe na Amerika hamwe n'izindi tekinoloji mu bya nukleyeri. Amasezerano nk'ayo n'Ubushinwa mu bubasha bwa nukleyeri Amerika yafitanye n'ibindi bihugu 21 hongeyeho Taiwan, kandi Perezida Barack Obama arasaba Kongere gutanga uruhushya kugira ngo haboneke amasezerano mashya na Beijing. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ejo kuwa mbere yavuganye n'umwami Salman wa Arabia Saudite kuri telefone ku birebana n'inama ya Presidency ya Amerika n'ibihugu byo mu kigobe izaba muri iki cyumweru umwami Salman yanze kujyamo. Presidency ya Amerika ivuga ko abayobozi bombi bavuganye ibyerekeye gahunda y'inama, ibiganiro bizatangira kuwa gatatu kuri Presidency ya Amerika mbere yo kwimurirwa kuwa kane mu birometero 100 i Camp David aho Perezida afatira ikiruhuko muri Leta ya Maryland. Inama izanasuzumirwamo uburyo bwo gushimangira ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu kigobe, hakazaganirwa n'ibyerekeye imirwano muri Iraq, Syria, Libya na Yemen. ONU iravuga ko abantu 300,000 muri Sudani y'Epfo batabasha kubona imfashanyo y'ubutabazi nyuma y'imirwano yatumye imiryango itanga imfashanyo iva mu mujyi wa Rier kuhava, bibaye nyuma y'ubushyamirane bwadutse hagati y'imitwe irwanya ubutegetsi n'ingabo za guverinoma muri leta ya Unity muri Sudani y'Epfo. ONU yaburiye ko kuwa gatanu ko urugomo rwakuye abantu ibihumbi ijana mu ngo zabo. Ejo kuwa mbere ONU yavuze ko imiryango yose itagengwa na leta hamwe n'ibigo bya ONU byahungishije abakozi babyo bibakura Rear no mu bindi bice by'iyo leta ya Unity. Iyo miryango ifasha irimo Croix Rouge n'umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières yatangaje kuwa gatandatu kuhagaritse ibikorwa byayo ku bitaro bya Rear. Itsinda ry'impuguke zigenga ryanenze uburyo ishami rya ONU ryita ku buzima w'emesi ryitwaye imbere y'icyorezo cya Ebola, rivuga ko iryo shami rya ONU ritari ryiteguye kandi ko ritahuje ibikorwa byaryo n'iby'iyindi miryango. Iryo tsinda ryari ryasabwe n'urwego rw'ubuyobozi rwa OMS mu kwezi kwa mbere ngo ritange imyanzuro ku buryo bwo kwitwara neza mu bihe bikomeye bireba ubuzima rusange. Umuyobozi ushinzwe ingamba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu rwego mpuzamahanga ejo kuwa mbere yavuze ko abimukira b'impunzi zifatwa zigerageza kwambuka inyanja Mediterane zitazasubizwa mu bihugu byazo zitabishaka. Umuyobozi uhagarariye uwo muryango yavuze ko ibyo yabitangaje ejo kuwa mbere.
Urakoze Eugene ku makuru uheje kudushikiriza. Ibihugu bihurikiye umuryango w'ubumwe bwa Uraya byahagaritse imfashanyo yari yatekanijwe gukoreshwa mu gutunganya amatora no mu gufasha igipolisi. Ivyo bihugu byagiriza igipolisi cy'u Burundi ko kuva inyerekano yo kwiyemeza kiringo cya gatatu cya President Pierre Nkurunziza itanguye, igipolisi kimaze kwica abantu 11 kandi ngo biraboneka ko amatora adashobora kugenda neza kubera ibihe ngo ata n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro buhari. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Munama y'ibiganiro ya ujereta y'u Burundi, umwe bwa Buraya, leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubuswise bose bahurije ko icuka kiri mu Burundi kidashobora gutuma amatora abaho. Ivyo bafasha u Burundi babivuga bisunze ngo ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro butubahirizwa na cane cane muri iki gihe imyerekano yabiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza idahabwa uruhusha, abayigira bakicwa, abandi ngo barakomereka, abandi nabo barafunzwe, aho ni mu gihe abagera ku 50,000 bari mu buhungiro. Ikindi ngo nuko abanye politike batavuga rumwe n'ubutegetsi bataronka amahigwe angana nk'uko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uyaronka. Ivyo biganiro vyari vyaserukiwe n'intumwa idasanzwe y'ibihugu vya Buraya mu karere k'ibiyaga binini. Intumwa idasanzwe y'umwe bwa Buraya mu karere k'ibiyaga binini avuga ko naho ibihugu bimwe bimwe vyace bifata ingingo yavyo vyonyene, ubutumwa ngo ni bumwe muri uwo muryango w'ibihugu vya Buraya wose.
Le message de tout le groupe, même si certains pays ont pris une mesure spécifique parce qu'ils avaient disons une décision à prendre.
Ibikenewe kugira amatora be nibyo dusaba. Twari twabivuganye na leta y'u Burundi ariko reka ndabisubiremo. Nubwigenge bw'ibimenyesha makuru, ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, uburenganzira bwo kugira imyerekano mu mahoro, gushobora kwiyamamariza amatora mu mutekano atatera bwoba rihari. Ivyo nivyo dusaba ko vyoshigwa mu ngiro kugira amatora agende neza. Ni ngaho rero duca duhamagarira leta y'u Burundi gufata ingingo zishoboka kuko birihuta igihe cy'amatora cyageze kuko imyerekano iri kwiraba.
Au gouvernement de prendre les mesures, il est urgent parce que nous avançons dans la campagne électorale.
Leta y'u Burundi ngo iriteguye gushiraho icyo cyuka cyiza kandi ngo bariko barabikora uko bashoboye. Laurent Kavakure n'umushikiranganji w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu.
Twebwe ntacyo tutagira tuguma dufata turaba ingingo twufata kugira ngo haze icyuka cyiza. Nk'iki kibazo kijyanye n'uburaro bw'abanyeshuri biga muri kaminuza, ni nk'ibibazo turiko turaba ingene ibimenyesha makuru byoshobora gukora neza nk'uko byamye. Ni nk'izi ngingo zijyanye n'ingene aba bapfunzwe icyo kibazo cyabo cyotorega umuti n'ingoga.
Leta y'u Burundi remera ko uburenganzira bw'imyerekano burekuwe mu Burundi kugira amatora abeho. Biremezwa kandi n'umugwi w'abanyaburaya ujeje gukurikirana amatora mu Burundi. Userukira uwo mugwi David Martin yamenyesheje abamenyesha makuru ko amatora atari ugutora gusa, amatora ngo ategerezwa gutunganywa mu bihe vyoroheriza abayiganwa hamwe n'ubudasa bw'abitoza. David Martin yavuze ko akenewe ikibanza cyo gushikirizamwo ivyiyumviro kuronswa amakuru no kwiyamamaza kuwa ari we wese. Akavuga ko igihe cyose amaze mu Burundi yabonye ko ico cuka takiriho, agasaba ko hatokoreshwa ingufu mu gutuza imyerekano irekuwe n'amategeko. Abagira imyerekano bategerezwa kuyikora mu mahoro. Uwo mugwi w'abanyaburaya ujeje gukurikirana amatora umenyesha ko abantu 20 bamaze kwitaba Imana kuva imyerekano yabiyamiriza ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza itanguye. Muri rusangi uwo muryango w'umwe bwa Buraya cyo kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ayandi makungu usaba Leta y'u Burundi kugurura amaradiyo yugawe nka RPA, kureka ibimenyesha makuru bikumvikana hagati mu gihugu hisunzwe ingingo n'amategeko mpuzamakungu ajanye n'amatora yesunze intwaro rusangi. Bagaruka kandi no ku ntambamye zijanye no guhanahana amakuru biciye ku buhinga ngurukana bumenyi, kuko ngo bifise uruhara ntangere mu matora ku isi yose. Umugwi w'abanyaburaya ujeje gukurikirana amatora mu Burundi wasavye ko muri ibi bihe bigoye amatora yabaje na mama komine n'abashinga amateka yo kwigizwa inyuma. Aho ni mu gihe kuva kuri uyu w'Imana imyamamazo yabaje na mama komine n'abashinga amateka yatanguye ikazorangira itariki 26 z'uku kwezi. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cy'Ububirigi cyatangaje ko gihagaritse imfashanyo yakoreshejwe mu gutunganya amatora mu Burundi. Ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe iterambere mu makungu Alexander De Croo mu itangazo yasohoye ku munsi wa mbere. Mbe iyo mfashanyo izogira ingaruka nki kwitegura ry'amatora. Dutega amatwi umuvugizi umurwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora, Prosper Ntahorwamiye.
Makwelezo kwa zungwise vivugwa, aliko muko mwizi ama kuunga kwa chidiugu, kwa hivurundi mizi ringirango, yunguwa yungu ise tuize kumu mtiza, ama wa masanga koko alare mekukasha wa kuya tanga, tuize kore ya kagiezi kwa kishowe kwa kukirango, ayo masanga wane kukirango kishowe kwa andanyi kukwa chukuringaniza matoho.
Ayo mafranga yu wane kagutemu, lafise ibini vihugu vyo waha ayo mafranga yu wakenewa?
Izo yunguwa kufasha nyakuzi kunani makungu mraji uko micha mungira zinyo vita diplomasi leta ni hili gihugu ni okiria wa kia wa kabakira mutwani hovari yunguwa yungu ise izo kwa gihugu kukwa shawe kwa kukira ngo ayo mafranga avoneki uko mune guro hivu jogu zo kore ishko wa mwara ya matora ayo mafranga atuwa kwa ya shizemo mba yukawa yuko arondeku
mugihe ataoneka ngo sivya matora
mwana mafranga ataoneku mwa matora uwe randa nyunguti.
Murashaka kutubwibutsa mukatubwira abatetsi bamaze kwiyandikisha ikiringo cya nyuma cyari ku munsi wa gatandatu. Abatetsi bamaze kwiyandikisha kugira ngo baze bitoze ku giti cy'imigambo yabo canke kugatwe kabo, bo bari bangahe ni bande?
Ushobora gusaba kandida 8, abakandida 4 batanzwe n'imigambo, 2 batanzwe n'imigambo, na 2 baje ku giti cyabo. Abona bo hariho Petero Nkurunziza yaje aterekwa umugambo CNDD-FDD, hariho Duwaye Gerard yaje aserukira umugambo w'Ikorona, hariho Ndayizeye Domitien yaje aserukira urunanirana, hariho umuntu witwa Mutabazi Jean de Dieu yaje aserukira urunanikopa, hariho Dr Jean Minani yaje aserukira umugambo w'Abanyakode Bunyakuri, hariho Gwasa Agaton yaje aserukira abigenga Mizero y'Abarundi, hariho Jacques Bigirimana yaje aserukira umugambo FNL, hariho na Nibantunga Sylvestre yaje kugiticiwe.
Mbega hoba hari iyindi migambwe itashikirije abatetsi imigambwe yemewe yanditswe izwi muri Leta y'u Burundi yo bitashikirije abatetsi cyangwa umutetsi azo iserukira?
Mu Burundi dufite imigambwe yaba 40 mu gihe haje imigambwe 4 n'iri mu 8 mu cyangwa ko ari imigambwe itari mike itashimye kujya muri ayo matora na kuguhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu. Imigambwe imwe mbere igaragaje gushikirije ko igituma itashimye kubijyamo.
Muri iyo migambwe 40 yose irakwije ibisabwa cyangwa harimo imigambwe mito mito idakwije ibisabwa?
Ndumva izi migambwe bari imigambwe izi imbere y'amategeko mu shyirangano ry'intwaro hagati, ariko minsi nuko twagiye turabibona yagiye iraga hamwe mu 8 cyangwa nka yose cyangwa n'ibirimo kiretse imwe yababwira kutazoza muri amatora ku mvo yashikirije ku maradiyo no ku binyamakuru.
Prosper Ntahorwamiye, murakoze cyane rwose ku kanyamaduhaye.
Yego, murakoze gushimira.
Tukivuga kandi kuri imfashanyo y'igihugu cy'Ububirigi yahagaritswe, twavuganye n'umushikiranganji ajejwe imigendanire hamwe no gufashanya n'amakungu Laurent Kavakuri, araheza aratubwira ico leta itekanya gukora. Tumutega amatwi.
Nabamenyesha yuko iyo fashanyo yahagaritswe ku buryo bafata kibanza itahagaritswe burundu, kandi Ababirigi bari baranabimenyesheje kuva bashemeye iyo fashanyo yuko bazo kubanza kuzaba rihweza intambwe turiko turagera ku mubyere kiyuje gutunganya amatora ubwo cyane cyane bo basaba nuko uba ingingo zimwe zimwe zotuma abiyandikishije guhiganirwa mu matora bashobora kwiyamamaza ku buryo bimenyesha makuru bishobora byose gukurikirana imbere yabo ariko barakora iyo myiyamamazo hanyuma uburenganzira bafise ubwira imyiyerekano uburenganzira bafise ubwo icyo bashikirije ku binyamakuru ibinabiriya dushobore kubwubahiriza tukaba rero twebwe bitadutangaje kandi na twebwe twari ko turafata inkingo zose zishobora kugira ngo amatora azagere neza abayakarore nk'uko twabyemeje
ibyo bubiri busaba ngo nzobyubahiriza
tuzobyubahiriza bwose kuko twebwe niko twabibona niko tubibona kuko amatora nk'uko twiyemeje ategezwa kubera ku mugaragaro kandi akagenda neza akaba ubwigenge bw'imenyeshamakuru ibyo by'imenyeshamakuru byari byatewe n'iby'imyirekano yahora imeze nk'intureka iyo byari byatumye cyane cyane ibinyamakuru bikokeza babyugarira imihora imwimwe
hari muri iki gihe turiko turavugana abatetsi umunani nibo bonyine biyandikishije mu kugira ngo baze bahiganwe ku giti cy'imigambo yabo ku gatwe kabo canke ku giti cy'urunani barimo ariko turazi ko mu Burundi hari imigambo irenga 40 ivyo ntishobora gutuma ububirigi buvuga ko ayo matora atitabwe na bose
oya mbere twabye mu biganiro n'abaseruka ibihugu byabo ngaha bya Buraya ngaha mu Burundi n'ubuserukira Leta Zunze z'Amerika n'ubuserukira ubusuwise ivyo barabishimye bose uko byerekana yuko aya matora igikorwa bakoze cyo kuza barahuza bufyega byose cyagenze neza cyo se n'uvuga ngo n'umunani bonyine nko kumwe ngo bari baki mbere mu byukuri nta n'uwari yiteze yuko imigambi yose ingaha mu Burundi shika 40 yose itonesha abitoza ngo ari ku bihugu ko hari imigambi usanga ifite abantu wanyu bake
ikibazo cy'impunzi naco kivuga gute hari abamashiramwe cyane n'ibihugu bivuga ko atamatora yakwiye kuba abanyagihugu barenga 250 barahunze igihugu
oya twebwe igihe cyose twari dutunganya amatora hamwe hari impunzi hanze namwebwe murabizi mu cyane na gatatu twari na nyinshi gusumba ivyo vy'impunzi z'abarundi bahungutse vuba cyane mu nyuma y'imyaka 2005 abo bahunze mbere bamenyesha yuko bamwe bamwe batanguye no kugaruka ivyo ntibivugwa ivyo biva ukugene mu gihugu haba hameze kuko benshi bashyize coba nk'ubu baravuga yuko hariho ibihuha byaje by'uko intambara igira itere bigatangazwa n'abavuga butumwa hamwe babitubwiye aho washyize usanga abantu benshi bagiye muri Tanzania itariki ndwi z'ukwezi kwa gatanu abandi bahunze ibihuha bijyanye n'intambara n'abyo ntambara tubona kuko naho bahunze nta ntambara nta mishwa mirano nta bakomeretse nta bapfuye twebwe turumva mu gihugu hagati yabo bahunze cyane cyane bagiye bapfa keretse imigumu kwe mu gisagara cya Bujumbura hitanye abantu harimo igatera n'ubwo abantu batari bake
muri iki gihe muvuga ko Leta y'u Burundi izokora ibisabwa n'amashyirahamwe kandi n'igihugu cy'ububirigi cyane cyane mu kuvyerekeye iyo ngingo mwiteze ko imfashanyo izosubira gutangwa ryari n'icyo gihugu
dusaba neza nababwiye mu gihe ibi by'ibimenyeshamakuru tuzosubira gufata kumvikana imbere vyokora neza ako niko karundi ko ndabaha gihe bazobona yuko ibi by'imyerekano igikwa mu mahoro atamuntu ariko arabiburabuza kandi nta n'uwo biraburabuza none kuko ubutuje mu gihe cy'imyamamazo y'amatora n'ibintu birekuwe n'ibyo cyane cyane bavuga na yitse twebwe ku ruhande rwa leta twibaze ngo tangura
Laurent Kavakure umushikiranje Burundi ajejwe imigende ndere ngufashanya n'amakungu murakoze cyane gose kukanya maduhanye
murakoze
imyirekano yo kwiyemeza ko president Pierre Nkunziza asubira kwitoza yarabandanije ku bwinshi mu makomine ya Nyakabiga Bwiza na Ngagara ku munsi wa mbere abagira imyirekano mu Bwiza na Nyakabiga bayikoreye hamwe mu mutekano ntangere mu gihe mu Ngagara abapolisi barashe abantu batandatu bagakomereka abandi aho gapfungwa barimo abakenyezi batatu ni inkuru ya Desire Hatuyimana
Tanzamugwana
Ako kara kamwemwe abari mu myerekano mu makomine ya Nyakabiga na Bwiza bari bafise mu myerekano yo kuruno wa mbere bagize bari kumwe iyo myerekano yatanguriye mu Nyakabiga barazunguruka iyo komine babona guterana nabo mu Bwiza bashize imbere ya komine Nyakabiga bakaba bahamaze akanya baca baririmbira ururirimbo ruhayagize igihugu cy'u Burundi urugendo rwaciye rukomeza umwe mu bari muri iyo myerekano akaba yamenyesheje ko batorota bava mu ibarabara Petero Nkurunziza adahevye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Ndagane duturayase n'abatutumanze byaturemera na gatoyi. Mandagane duturayase abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abanyamahanga bose. Ndagende pita tumukeneye. Mandagata tuni tuyishaka nagende. Tuzoguma ku rugamba n'agatubatsinze. Sendere magitembagane. Niragende nibajane kandi bakuriza amategeko. Bubarize ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha. Amahora cyo cabane kubugonye n'ubuye kinjura. Twese amahora cyo mu Burundi.
Abo bari mu myerekano aho bacahara abakenyezi n'ugwaruka bagenda bahamazi abari mu myerekano kugira bizimye inyota. Uno mukenyezi akababazwa nuko atanguvu afise kugira yifadikanye nabandi.
Nari kuja mwibara abantu ko nagira ingufu ngwaye mugaho twarushe twarambiwe twararushe tukeneye kugira turuhuke mu mutwe kandi tuba mu gihugu cy'amahoro.
Iyo myerekano yo mu bwiza na Nyakabiga yaranzwe n'umutekano ntangere kandi kaba yari yitabiriwe n'abakenyezi ku bwinshi. Frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Burundi nawe nyene akaba yaraje gushigikira abari yo myerekano bo mu bwiza na Nyakabiga. Muri komine yagagara naho nyene imyerekano yabaye itangura mu mutekano ariko mu nyuma igipolisi kiratangira abari ko barayikora mu gihe bagomba kwinjira mu Kamenge. Igipolisi cikoze kuvyuka bikoroza mosozi birasendwa mu nyuma kirarasa hejuru abari mu myerekano babona gusanzara hacya rafatwa batandatu harimwo abakenyezi batatu. Icibonekeje kuri uno munsi wa mbere nuko muri komine yangagara atamodoka nimwe yarirekuriwe kuva muri yo quartier kuko amabarabara yose yari yazindutse azibiwe. Desire Tungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice, twongeye amakuru isa 12, isa moya n'isa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi Ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10, isa 11 na isa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku Ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Umugenzuzi mukuru w'ikigega cya leta amaze gushikiriza raporo ikoreshwa y'umutahe wa leta mu nama nshingamateka ikoranye n'inama nkenguzamateka. Ni inkuru twateguriye na Asumta Kabuye.
Ku nshuro ya mbere umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagenzuye ibigo binini bya leta cyane cyane ibiri mu mirimo y'ubucuruzi. Ibyagaragayemo impungenge zikomeye ni ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi n'icy'indwara, ikigo gishinzwe iby'amazi n'amashanyarazi, ikigo gishinzwe kwakira imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Ibi bigo binini bibarurirwamo amafaranga atagira ingano atakara buri mwaka. Uyu ni umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bwana Obadiah Biraro yavugaga ingero nke mu byo babonye mu bigo bagenzuye byahombeje leta akayabo ka za miliyari.
Kuva muri 2012 Mosquito Net miliyari 7,700,000,000 iti yataye agaciro ndetse yari kwiye kwihutirwa yuko iva ahantu umuntu wese yayibona. Miliyari imwe na miliyoni 700,000,000 hefa ahangaha muri Rwanda Next imvura yaguye ari amazi mubona yangije imiti ingana na miliyari imwe na miliyoni 100,000,000 wabiteranya ukabona igihombo cya miliyari 14 na miliyoni 100,000,000.
Ikigo cy'ubwishingizi bw'indwara ndetse no guteganyiriza izabukuru ni kimwe mu byagaragayeho imicungire mibi y'imari ya leta ahanini ku mishinga icyo kigo kigenda gikora hirya no hino, ariko rimwe na rimwe inyungu yayo ntiboneke cyangwa hakabonekamo igihombo gisesuye.
Nyagatare ngo ni muri RSSB ishora imari bareka tutangire kubakiye amazu yagurijwe hariya Nyagatare, ariko aya mazu akwiriye kuba nibura abantu yayagura miliyoni 10,15,000,000 ariko bakora inzu z'igishushanyo mbonera bazishyiramo miliyoni 30,000,000. Umuntu wa Nyagatare uzagura inzu ya miliyoni 30,000,000 n'indi.
Nyuma y'iyi raporo yibanze ku micungire y'ibigo bya leta bikomeye byagenzuwe, abadepite bamwe na bamwe bavuze ko biteye inkeke kubona ibigo byakabaye bibungabunga umutungo w'igihugu ndetse bimwe na bimwe binashinzwe kuwushakisha aribyo biza ku mwanya wa mbere mu kuwucunga nabi.
Iyo numvise muri Rwanda Revenue Authority basubize kuriya ejo bundi twabahaye n'imisoro y'uturere twabaye kwakira amafaranga ya RSSB ibintu byose twabibahaga none imicungire ni iriya birasobanura iki?
Buri ntara ibiro nkabiri ya bikuba kwa imitambe nwe kazamurwa ugasanga hasi no hakorerwa gusa handi hose bisubiramo aka ishize ari imyaka tuvuga ngo abakirwa mu ndama z'ubuyobozi ntacyo bakora ntacyo bakora bagumya gushyirwaho ngo bakore iki ko ndi bari zabaringa musazi basiraho
kuva dutangira kwiga raporo ditaje no bwa mbere tubaye desi RCSB Rwanda Revenue Authority ni nubwa mbere Auditor General as auditing niyo mpamvu ubona ko duteye ikibazo ni ibigo bifite economy nka 25% economy y'igihugu muri ibi bigo nasabaga yuko hashyirwaho control komisiyo idasanzwe yashyizweho ikurikira ibibazo byabaye muri mini sante hari gutekinika ari ijambo rikomeye cyane mu buyobozi bukuru bw'ikigo kumva ikigo cya tekinitse itekinika giteka abanyarwanda bose.
Iyi raporo yakiriwe n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko abadepite n'abasenateri ije nyuma yaho inzego zinyuranye zirimo itangazamakuru zakunze kuvuga ko amaraporo atangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta agarukira gusa ku baciye bugufi babarega kunyereza amafaranga make ya rubanda bwa mbere umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akaba yasohoye raporo yakorewe mu bigo binini bya leta nk'ikigo cy'imisoro n'amahoro ikigo gishinzwe iby'indwara n'ubwiteganyirize bw'abakozi usibye kuba inteko ishinga amategeko yakiriye iyi raporo kugeza ubu iki kibazo cyo kunyereza amafaranga ya leta kigenda kigaruka buri mwaka mu maraporo atangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nta gisubizo kiratangwa kinoze cyo guhagarika ibi bikorwa kiraboneka Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
kanya turasozera igano byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka twibutse inshabake y'amakuru twateguriye
urakoze Frederic twababwiye ko ubiryo bwahagaritse imfashanyo ya miliyoni 2 z'amafaranga y'uburayi ku gihugu cy'u Burundi umuryango w'umwe bw'uburayi umenyesha ko udashobora gukomeza gushyigikira amatora mu Burundi kandi hari umwuka mubi ONU iravuga ko abantu 300,000 muri Sudani y'Epfo batabasha kubona imfashanyo y'ubutabazi nyuma y'imirwano yatumye imiryango itanga imfashanyo iva mu mujyi wa Rio. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama hejo kuwa mbere yavuganye n'umwami Salman wa Arabia Saudite kuri telefone kubireba inama ya Presidency ya Amerika n'ibihugu byo mu kigobe izaba muri iki cyumweru umwami Salman yanze kujyamo. Umwami wa Arabia Saudite yashakaga kuza inaha Washington ariko arimo kohereza igikomangoma Mohammed bin Nayef n'umwungirije igikomangoma Mohammed bin Salma umuhungu w'umwami uri mu mwanya wa ministri w'ingabo. Itsinda ry'impuguke zigenga ryanenze uburyo ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryitwaye imbere icyorezo cya Ebola rivuga ko iryo shami rya ONU ritari ryiteguye kandi ko ritahuje ibikorwa byaryo n'iby'indi miryango. Iryo tsinda ryari ryasabwe n'urwego rw'ubuyobozi rwa OMS mu kwezi kwa mbere ngo ritange imyanzuro ku buryo bwo kwitwara neza mu bihe bikomeye birebana n'ubuzima rusange. Itsinda rishinzwe zigizwe n'impuguke esheshatu ryitezwe kuzatanga raporo ya nyuma mu kwezi kwa karindwi cyakora hakurikijwe ibisesengurwa ubu biragaragara ko amakosa yakozwe no kutabona ibintu ku buryo nyabwo byatumye icyorezo cya Ebola kimara igihe kandi kigakara mu burengerazuba bw'Afurika.
Mwese mukunda iradio y'u Amerika ibiganiro twateguriye munsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu hinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwigeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Mundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Eugenie Mukankuzi mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi no kuvuga saa mbiri mu gitondo turabashikiriza amakuru turongera kandi tubashikirize amakuru isaa kumi hamwe na saa kumi na zibiri zo kumuhingamo. Nimutangwe kandi ku makuru twama tubategurira iminsi yose kuva isa moya n'igice mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.